Intego y'itegeko rigena Perezida Pierre Nkurunziza kuba imboneza ya mahoro yo kuzirikana igihugu yateguwe n'abashingamateka 13 bo mu mugambwe CNDD-FDD barongowe na zino ndaruvukanye. Uyu wari munaribonye z'uwo mugambwe Perezida bereye imboneza ya mahoro n'umukuru w'inararibonye. Iyo nteguro imaze kuja muri leta yarashimwe iranahinyanyurwa. Umushikiranganji w'ubutungane Emero Kantine Kanyana yari yagiye kuyisigura yaragarutse ku vyatumye yemerwa.
Iterambere ryakoze mu Burundi ni byinshi. Tuzongera amabarabara meza, abana bakiga, ababyeyi bakibaruka ku buntu, abantu bagafashanya, intara zigafatashanya, icyo kijya hino iyo habaye utubazo. Ku bijyanye n'umwimbu ni byinshi cyane, ubumwe bw'Abarundi bwarakomejwe kuko yari ikibazo mukuru w'igihugu cyacu yajya imbere y'Abarundi akabereka ko atamundi. Impunzi ziriko ziratahuka kuko zibona ko zisanga umubyeyi. Nta n'umwe atabibona ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'umutekano. Kuva mu mwaka w'2005 yatowe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari ku butegetsi, umutekano yarawuharagiye bikwiriye. Ntawe twigera tubona umukuru w'igihugu agenda kuraba aho barimye imirima myiza, nawe arima mu bandi, aho bubaka amashuri n'amavuriro, akaraba ko zubatswe by'ukuri, akagenda nawe akajya nko mu bubaka gutembera mu ndege, kwama mu nda y'indege, hari abantu babikunda. Ibyo yashatse kugumana n'Abarundi kuko abakunda.
Ariko umushingamateka yigenga Fabien Manshijyanino wasanga ahubwo nyine kwitwa imboneza ya maho yarakwiye gushengezwa mu butungane.
Muri igihugu cyacu muri iyi manda y'imyaka 15 harabaye ibyagahomeraburu ku buryo tutotegura ikintu nk'iki cyo gutegura umukuru w'igihugu ari uno munsi, kuko harabaye ubwicanyi burenze. Abantu barataka imisuzi, abantu barahabwa imipande ku ntwaro yiwe. None umuntu yuvuga ngo abantu bazimanganye, uyu muntu yari kurakora ko by'ukuri ngo ari imboneza ya maho, abantu bose bafatira kuri ibyo bagakora. Abarundi bose bagakiza bari mu mahanga bagowe mu buhungiro. Iyi nteguro yabayemo bwa bita bukabandisabiye bamwe barondera kwezi mu muntu bakabura ibintu uko bitanye sivuze ko biko biri rero egizaye no polisi mba nako kibereye umukuru w'igihugu wa kino gihe, kuko ndabona ashobora mbere kujya imbere y'intara.
Ibi umushikiranganji Kanyana bifata nk'ukurogota
umushingamateka Fabien Manshijyanino ati n'ukuri sinosubiramo ibyo yavuze, kuko yewe ndi mu bantu bemera yuko nyine kibaye umukuru w'igihugu cyacu abereye gushimirwa. Sinosubiramo rero ajya amajambo yakoresheje ko bari kuyashimangira bidakenewe.
Abandi bashingamateka nka Terence Manirambona nabo babona ko umugambwe CNDD-FDD ushaka kwiyitiranya n'igihugu.
Intego y'ibyishwa ije mu gihe haheze iminsi twumva umugambwe umukuru w'igihugu akomokamo umwita imboneza ya maho. Narumvise ushize mu kwezi kuzajya abera igitega babishyize no mategeko y'umugambwe y'uko ubu bibaye ibitego by'umugambwe imboneza ya maho. Ubwo nta sano intego y'ibyishwa yaba yitaniye n'umugambwe umukuru w'igihugu asanzwe akomokamo. Nimba biri uko ko mu gihugu kirimo imigambi myinshi n'ibyumba bitandukanye
umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yishura ko hari itandukaniro rikomeye kandi urwego arongoye atakosa na rimwe rwakoze.
Barabikoze mu mugambi ibyo birabaraba bari mu mugambi, procedure ziratandukanye. Procedure bakoresheje mu mugambi ibyirizwa n'ibyaciye hano mu n'amashingamateka nk'uko rero turaza ahantu ntihari abo mu mugambi ntabyo kwigiranya birimo na gatoya.
Umushingamateka Godebert bangira inama nawe afite izindi mpungenge. Iteka rizohabwa uzokora neza kurusha Nkurunziza.
Abakuru b'ibihugu barabaho barakora, ejo harashobora kuwundi akora neza kuruta uyu. Mbega uyu nawe azaca yitwa imboneza nkurugutse canke izoca eba nkurunkuru. Irakumbure twari kumasiga integuro y'ibwirizwa rishinga ibidayo bizohora bihabwa abakuru b'ibihugu bazoba baharaniye ibyo gukunda no gukundisha igihugu.
Iyi nteguro y'itegeko yemejwe n'abashingamateka 91, batatu barayanka mu gihe 14 yatacu bayivuze ko uko ukwezi kw'indwi gutashe Perezida Nkurunziza amaze gukukuruka hazokwama hari umunsi wahariwe kuzirikana igihugu no kugikunda ukazorangazwa imbere n'imboneza ya maho yo kuzirikana igihugu. Iri teka canke icyubahiro nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe yari bwabihabwe mu Burundi, harimwo n'umuganwa Ruhirwa Gasore yarondiye kwikukira ku Burundi akaba aherutse kwakwa n'ukwitirirwa ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru yari yitiriwe kuva Burundi buronka intayo kwikukira mu 1962. Perezida Nkurunziza yeguriwe yahawe ico cubahiro ico bikora niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagendeye cyane abanyagihugu kurusha abandi nkuko bari ibintu n'ibindi babibona ahanini yamana umwanya munini nawo mu mitumba ubona ko myinshi yanayigendagenze akiri mu nyeshamba zagwanya leta president Nkurunziza ari no mu bakuru b'ibihugu bake baboneka binjira mu mazu z'abanyarucari bakanasangira utwo kurya ariko bamwe mu batavuga rumwe nawe basigura ko abikora kumva zo kwiyamamaza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.